Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 23 Nyakanga mu mwaka 2025 kuti namwe bagenzi mwashimye kwikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe cyangwa maramutse bivanye naho muherereye ibi ryasango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe leading group nkuru zikurikira. Ibitabo bingana hafi amajyerwe 80 n'ibindi bikoresho fasha nyigisho bitari bike bityo bimaze kumenyekana ko byibwe mu kiringo kitarenze amajoro atatu mu mashuri shingiro abiri yo kuri zone na komine Kayanza. Abajejwe indero muri ako karere bafise amakenga ku ngaruka mbi zishobora kwibonekeza mu bijanye n'ubumenyi bw'abanyeshuri. Basaba kuronswa byangombwa by'impunzi abo nabo n'impunzi z'Abarundi bahungiye kuvugira kabiri mu gihugu cy'Uganda aho bavuga ko bamaze umwaka urenga basaba izo mpapuro bakaba bataranazironka. Basaba ishyirahamwe HCR kubatunganiriza. Umwaka w'ishure mu ikambi y'impunzi z'Abarundi induta watanguye bitoroshe kubera ubukeneye bw'ababyeyi n'abarimu badafise ibikoresho bikwiye. Basaba amashyirahamwe asanzwe afasha mu gisata cy'indero gucurira umuti icyo kibazo. Aya n'ayandi ukanya sangwe ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Nasubiye paramutsa. Ibitabo by'ababa 78 n'ibindi bikoresho mfashanyigisho bitari bike n'ibyo bimaze kwibwa mu kiringo cy'amajoro atatu mu mashuri shingiro abiri yo muri zone Kayanza komini Kayanza n'intara ya Butanyerera. Abajejwe indero muri ako karere bakavuga ko bafise amakenga ku bijanye n'ingaruka mbi zishobora kuba kubyigwa mu gihe ibyo bitabo bitufatwa canke ngo leta itange ibindi. Basaba igipolisi gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo byibwe biboneke izo nkozi z'ikibi zifatwe hanyuma zikubitwe intahe mu gahanga. Inkuru ya mugenzi wacu Julienne Muzinga.
Nk'uko abajejwe indero n'intwaro muri zone Kayanza ya komine Kayanza nyine babimenyesha, ubwo busuma bwatanguye mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu buca ari ku munsi wa gatandatu burabandanya kugera mu ijoro ryo kuri uwo w'Imana buca ari ku wa mbere. Mu ishuri shingiro rya Gahahe ryonyine ryibwe ibitabo bingana hafi 90 mu kiringo cy'amajoro abiri. Ibyo byibwe bikaba ari ibitabo mfashanyigisho byo mu mashuri yo kuva mu mwaka w'indwi gushika mu w'icyenda. Iruhande y'ibyo haribwe n'ibindi bikoresho nk'ingwa za kazinduzi, amakaye abigisha bateguriramo ibyigwa n'ibindi. Mu ishuri shingiro rya Bwari naho hakaba hibwe ibitabo bishika 190 nabyo nyene byo mu mwaka w'indwi kugera mu w'icyenda. Mu ijoro rya kera naho mu ishuri rya Muyange riri hagati mu Gisagara amarobine ashika 10 yaraye yibwe. Iryo shuri umushikiranganji w'indero akaba aheruka kwishikiriza mu ndi heze mu gihe yari aramutse yigurura umwaka mushasha w'ishuri w'ibihumbi 2025 uhera uw'ibihumbi 2026. Kuri ubwo busuma buriko buraba amashure, abajeje indero muri ako karere bamenyesha ko atagikozwe ngo ibyo bitabo bifatwe canke ngo leta itange ibindi, atankeka ko hagiye kwibonekeza ingaruka zidasanzwe mu bijanye n'inyigisho z'uno mwaka. Bagasaba igipolisi gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo byibwe bifatwe hanyuma izo nkozi z'ikibi zikurikiranwe n'amategeko. Mukamenya ko ubusuma nk'ubwo bwibonekeje ku rugero rutari rumenyerewe mu mwaka w'ishuri uheze w'ibihumbi 2024 uhera uw'ibihumbi 2025 muri komine y'indero ya Rango yo mu yahoze ari intara ya Kayanza. Tubamenyeshe kandi ko ku mvo z'amatohoza umuzamu yahora ararira ku ishuri shingiro rya Gahahe yafashwe akaba ariko arabazwa n'inyamiramabi.
Bakoze Julienne Muzinga tukiri sata kijanye n'indero ubushyiranganji bujejwe indero mu minsi iri imbere ngo bugiye gutangura gutanga ibikoresho mfashanyigisho mu mashuri hirya no hino mu gihugu. Ariko ubwo bushyiranganji buragabisha abayobozi b'amashuri bazohirahira ngo bagurishe ibyo bikoresho byagenewe abanyeshuri. Ibihano ruhasha ngo biratekanijwe nk'uko byavuzwe kuri uwa kabiri n'umushikiranganji ajejwe Itero François Habyarimana hari kuri Radio Bonesha FM.
Ibikoresho fashanyigisho bizotangwa ku bana bose bana abari mu mashuri ya leta eka mbere n'abari mu mashuri y'abasanzwe za leta washaka rero kubamenyesha kandi dushimitse ko abayobozi b'amashuri bose mu nzego zitandukanye bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ibikoresho mfashanyigisho bishyire abo byagenewe kuko biramaze kugaragara ko hari ibitabo bihabwa amashuri mu nyuma tukabizana ku masoko na cyane cyane yo mu bisagara. Ni no muri iyo ntumbero twagomba gusaba abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kugira badufashe gutuza iyo ngeso y'indongozi zataye umurongo na karanga kutiba n'abarezi warafashe icyemezo cy'uko uyu mwaka w'ishuri tugiye gutangura guhashya isekeza ryo gukora ibishoboka byose kugira ngo umwaka uze urangire atambana yicaye nabi mu ishuri imbe twita mu gifaransa ngo kampani zero apfa malasi ya grasi uburundi bwose.
Inzamba
bavuga ko umwaka w'ishuri watanguye bari ku bihe bitoroshe bigatuma abanyeshuri b'impunzi bo mu ikambi ya Nduta mu gihugu kibanye cya Tanzania ndetse n'abigisha bagira ikibazo cy'ubukene bw'ibikoresho nkenerwa kugira ngo ibyigwa bigende neza bagasaba abasanzwe bafasha igisata cy'indero aho mu nkambi ko bokora uko bashoboye kugira ngo babaronse ibikoresho by'abana n'iby'abigisha kugira ngo babashe kwiga nk'abandi bananukiwe n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Nk'uko amakuru dukura mu ikambi ya Nduta abitumenyesha ngo umwaka w'ishuri utanguye bari mu bukene bwo gukora amakara bugata, bakaba bavuga ko kuronka byaba ibikoresho by'ishuri by'abana cyangwa iby'abigisha bibahangayikishije cyane.
Umwaka watanguye ntitugira amakaye, abana ntibagira amakaye, abigisha ntibagira ibikoresho, ntitubona rero ingene bizogenda muri uno mwaka. Ni umwaka ushitse turi tutabona ingene abana bazokwiga, umwana ntitubona ingene azokwiga atagicaye atagica, umwigisha atagira ibikoresho akoresha.
Bagasaba abasanzwe bafasha mu gisata cy'indero aho mu ikambi ya Nduta eka n'abandi bose bafise ijwi rigera kure ko bubafasha mu kubaronsa ibikoresho by'abana n'iby'abigisha kugira ngo abana bagire umwizero ko bagiye kwiga nk'abandi.
Twasaba abasaza bafasha mu gisata cy'indero ngaha mu ikambi ko bogerageza bakaturonsa ibikoresho by'abana n'ibikoresho by'abigisha kugira ngo inyigisho zibandanye, hanyuma abana bacu bizigire kuzokwiga neza nk'abandi bana. Dusaba n'abandi bose bashobora gushikanijwe kure badufashe gushikana irindi yacu kugira ngo abana bacu baronke ibikoresho n'abigisha babone barahize bakoresha mu kubaha ubumenyi.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye abo mu buserukizi bw'ikambi ya Nduta kugira ngo batubwire icyo ubu bari ko barakora kuri ico kibazo kugira ngo abo bana bashobore kuja kwiga nk'abandi ariko twabakenye.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. Imidugo n'ibishi mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Ciya ya kabiri mu gihugu cy'u Buganda bari barahungutse basubira guhungira muri ico gihugu, bavuga ko bamaze umwaka urenga barondera impapuro z'impunzi kugira ngo bari muri icyo gihugu hisunzwe amategeko, ariko gushika ukundo bararonka. Basaba ishyirahamwe ya Sere kubatunganiriza. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eveline Mukeshimana.
Nk'uko amakuru ava muri bamwe mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Caka ya kabiri bari barahungutse basubira guhunga abitumenyesha ngo bahisemo gusubira guhunga kuko basanze mu gihugu badatekaniwe. Bamwe muri izo mpunzi ngo baranyurujwe, abandi batorwa ibiziga. Isoko ryacu rikatumenyesha ko hari n'abakekwa ko bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ari nako guhitamwo usubira guhunga. Ayo makuru atumenyesha ko izo mpunzi z'abarundi zimaze umwaka zarasubiye guhungira mu gihugu cy'u Buganda ariko gushika ubu akaba atavyangombwa by'impunzi barasubira kuronka basaba ishyirahamwe HCR gutorera umuti ico kibazo kuko babayeho nabi
kiratse kamaze mwakurenga bo nabayamaze amezi bagira bahari mwaka turi ngaho dufise imiryango twagomba dusabe rero nka mwebwe by'ukuri mutubonera kure mushobora kudushikira imbere ndashikira imbere ku kijyanye n'icyaba batongoye barongoye abahunzi basirikira impunzi ibuwe ni dushikire muri abarongoye ngaha muri Uganda tuba byiza kwere n'ubwo igicuma dufashije kugira ngo natwe nk'abantu twahumure tukagaruka batwumvirize batwakire hanyuma yawe badusiga ibyangombwa byacu tube ko twashishikara kuba ngaha nk'impunzi zemewe n'amategeko tudahagaritse umutima cyangwa tukibaza tuti mbega byagenda gute mu bihe biri imbere kumbure kuko twase kwakirwa
kuri ayo makenga yose uruganda rwa radiyo inzamba agateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone abaserukira ishyirahamwe HCR muri iyo kambi ya Caka ya kabiri kugira batange umuco kuri icyo kibazo cy'izo mpunzi ariko ntitwashoboye kubaronka.
Urakoze Verite Mukeshimana n'ubwacu dusozera ano makuru nk'abashimiye mwebwe mwese muteze yombi ugashimira n'abagenzi anje umwe wese ubwite ciwe bafashe kubaserukanyiriza mugire aho mba mvugwa ko ibanye n'umuryango nyagahwana.